Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika libandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Bari kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akabafite ibyemeza ko yandikishije nukuri uramureka yigishe
Uwo numushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu mu Burundi Pascal Barandagiye asobanura ku muntu asaba yemerewe kwigisha ku banyagihugu bategerezwa gutora muri kamara mpaka mu kwezi kwa gatanu. Inkuru n'andi makuru tubafitiye kuri iyi saha turagaruka ko mu kanya gato. Tera duhere ku makuru iyo hirya no hino ariko aravugwa muri iki gihe yakurikiranywe na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Oriane,
murakoze cyane. Fidel Niyongabo muri aka kanya umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yiteguriye kurangiza urugendo rwiwe muri Afrika no kugaruka i Washington DC mu maguru masha umunsi umwe imbere y'igihe cyari gitegekanijwe ko agaruka, byatangajwe na Stephen Goldstein amwunganiriza. Tillerson ategerezwa kuza kwitaba ikibazo cya Korea ya Ruguru nyuma yaho Perezida Donald Trump atangarije ko yiteguriye kubonana n'umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bitarenze ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Uyu munsi Tillerson yari injamena muri Chad aho yabonanye na Perezida Idriss Deby. Nyuma yaho Tillerson yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukura Chad ku rutonde rw'ibihugu Perezida Trump yashize ku rutonde yahagaritse mu byo gutanga amaviza mu kwezi kwa cumi guheze. Goldstein yasobanuye ko Chad yateye intambwe igaragara mu rwego rwo kugenzura cyane impapuro z'ingenzi no gusangira amakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano. Tillerson yavuze yavuye muri Chad na ko Murantunga aja ya Abuja muri Nigeria kuganira na Perezida Muhammad Buhari aza kubandanizaho ataha i Washington. Umwunganizi Steve Goldstein havuga ko Tillerson azoshika i Washington ejo mu gitondo kare akaca atangura inama zerekeye Korea ya Ruguru. Inama kandi yazoba ajemwo ni zerekeye ibiciro vy'urudandazwa rwinjira muri Amerika hamwe kandi no gutanga icegeranyo c'urugendo rwe muri Afrika imbere y'inama nshingamateka. Ahandi naho muri Nepal abategetsi batangaza ko indege yari ivuye Bangladesh yagize isanganya iriko iramanuka ku kibuga cy'indege i Kathmandu irasha abantu 40 bahasiga ubuzima. Ababibonye bavuga ko indege yagira hindagurika mu kirere ihindura urugendo rwayo hama ihava iramanuka ku butaka. Umuvugizi wa kompanyi y'iyo ndege akorera ku mugwa mukuru wa Bangladesh Dhaka avuga ko iyo ndege yari irimo abantu 71 muri bo hakaba harimo 4 bakorera iyo ndege. Rumvikana rero ko 40 bahasize ubuzima. Ayo ni amwe mu bakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Oriane. Makuru avuga mu karere umushikanganje w'intwara yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye yazindutse asigurira abanyagihugu bo mu Kirundo ivyahinyanywe mu bwirizwa shingiro. Umuntu aretse ibibazo byinshi byabajijwe umushikanganje Pascal Barandagiye yatangaje ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu jejwe gukurikirana intererano y'amatora. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Imbere yo kwinjira mu idonido ry'ivyahinyanywe munteguro y'ibyizwa shingiro umushyanganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabanje kwibutsa icyatumye leta yiyumvira iryo hinyanyugo.
Iribyizwa shingiro mu cyukuri dufite uno munsi turakorera ko ni irifite ngaha ririmo ingingo nyinshi zasizwe n'ibihe zitajyanye n'ibihe bya none zijya zijyanye cyane cyane n'ikiringo cy'indwara ifata kibanza cyumvikana ko kitagifite ikibanza ngaha muri ibyizwa shingiro. Ibyo byose biri mu bituma ibyiza shingiro bihinduka ikajyana n'ibihe tugezemo.
Abatanyuzwe bahawe ijambo ryo gusobanuza. Umunyagihugu abona ko icyegera cy'umukuru w'igihugu gishobora kuba kidakenewe.
Sinumva rero uwo muntu urumva ko azoba kandi ari umuntu akomeye afite n'abandi bamufasha bashinzwe dikabine abasekereteri none muri icyo gihe bo bazokora iki ko umengo nta kazi azoba afisa numva rero mengo nawe nuko nyene mwamaze kubinyanyura ntiyarakwiye kubaho kuko mengo nta kazi afise.
Barandagiye ati akazi gakwiye azoba gafise
igihe ijana na 2012 bafite mu kurangura amabanga y'igihugu. Umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu ufataka konyene umwunganizi umwunganizi umukuru w'igihugu iryo banga ni rito.
Uyu nawe ntatomokerwa igituma integuro y'ibyirizwa shingiro idatomora ubwoko bw'icegera cy'umukuru w'igihugu nk'uko byahora.
Nagomba mbaza kare ko bahora bavuga ngo umukuru w'igihugu mu kirenga cya mbere acava mu bwoko bitandukanye ese umushikiranganje wa mbere azocava mu bwoko cyangwa umukuru w'igihugu cyane imaka duhinyanyuriye aho hantu murakoze.
N'uyu yarose inyishu ivuga ko ubwoko bw'icegera cy'umukuru w'igihugu budashobora kumenyekana mu gihe uzoba umukuru w'igihugu n'ubwoko bwiwe bitaramenyekana. Uyu mutware nawe abonako abazokwigisha gutora oya batohabwa ikibanza
ko mwavuze ngo hazoba ukwezi ngo ntiharagera ngo hazoba ngo aboza kwigisha ngo oya canke ego siko twumva meze bituma ari ego turese uwo muntu bibayifatanije n'abakoroni two mu kibanza kugira ngo aze kwigisha oya rero aho hantu hagiriye amakenga tugira amahoro.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwigisha oya n'uburenganzira kuzoba yabisabye.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afite ibyemeza ko yiyandikishije ni kuri uramureka yigishe uramureka yigishe niba abarundi ku by'ukuri batanyuzwe n'ihinduka bakagera aho bakumviriza uwo muntu muri leta tuzaba twarihenze tuzaba dusaba ikikongwe abenegihugu.
Ibibazo bitari bike byabajijwe ku iyandikwa ry'abazotora. Uyu yabajije ikibanza cy'abazoba barahungutse mu matora.
Nagomba mbaze nk'uko tubizi yuko hari abarundi benshi bari hanze mu buhungiro nk'uzo ushobora kuba yarahungutse muri icyo gihe ingene bashobora kumwanika agatora cyangwa ko atazoba yemerewe gutora. Murakoze.
Umushikiranganji Barandagiye avuga ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watanze inyishu.
Umugwi Seni watumenyesheje yuko mu bihugu bitandukanye kandi vyakiriye impunzi iyandikwa ryabaye bisigura yuko utari muri za ngorane z'indwara canke zindi akaba yarashaka kwiyandikisha yariyandikishije.
Yasozereye asaba abarundi kubandanya baterera amatora yo mu 2020 acatangaza ko leta igiye gushyiraho umugwi w'igihugu ugerwe gukurikirana izo ntererano.
Leta igomba gushyiraho umugwi uzoyakurikirana ukanamenyesha kumwanya kumwanya aho iyo ntererano igeze kubera bitekanijwe yuko amahera aronderwa amaze gukwira guterera bizoca bihagarikwa. Ubu rero aho muri Seni bariko barabiharura bavuga yakenewe babihereze
igikorwa cyo gusigura ibyahinyanyuwe mu ibyirizwa shingiro bigiye kubandaniriza mu mashure yisumbuye afite uburaro nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abimenyesha mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu rugendo arimwo muri Amerika na Canada, mwungere mukuru w'isengero Kristu rifise abayoboke batari bake mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi, Lifestyle Pastor Marc Kagisye yaragendeye abakristu ba hano i Washington DC mu mpera z'indwi. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka aho yariko abonana n'abarundi bo mu karere ka Washington DC. Yatanguye mubwira intumbero y'urugendo rwiwe.
Eko murakoze kuntumira no kumbaza ico kibazo. Ikintu ca mbere novuga nuko intumbero yacu igihe cyose iyo turi mu bihugu bitandukanye habi no canke mu zaura ya canke muri Afrika, bwa mbere na mbere intumbero aba ari yo kuvuga ubutumwa kuko ari ico gikorwa twahamagariwe. Kandi cane cane aho dushoboye gushika hashobora kuba hariho bene wacu b'abarundi ntabwo tukabashika ko tukabashikiriza ijambo ry'Imana tukabatera intege tugasura kandi kubibutsa ibintu bimwe bimwe mu babisanze bigize ubuzima bwabo nk'abakristo.
Ino n'abarundi mwagendeye nka hano muri Washington murahamaze iminsi, abarundi b'abakristo cyane cyane mwasanze babayeho bate igihugu baraciyumvira baragisengera?
Ikintu navuga nuko abarundi twagendeye hano aho twakoreye muri Washington by'ukuri twasanze bameze neza, ariko kandi kenshi ntituyobewe yuko abakristo ahantu hose baba bari atari no ngaha gusa, baragira ibihe bitandukanye mu buzima bwabo, bagira intambara bacamwo bahura nazo mu buzima bwabo. hama rero ugasanga iyo tuje tukabigisha ijambo ry'Imana rimwe rirabakosora kandi rikabatera intege, ugasanga rero rimwe na rimwe harabusanga bameze neza, ibintu byabo bimeze neza, harabusanga bakiriko baragwana n'ubuzima, harabusanga impinduka y'ubuzima iba itaboroheye. Rero intumbero rero muri uko guhanura dukoresheje ijambo ry'Imana turizera ko biheza bikabafasha, kandi n'igituma dukora izo ngendo nuko kenshi tuba dusanga byagiye bibafasha, rimwe bakadutumira bikatobera ikimenyetso rero yuko hari ico bibamarira.
Hama kubijaye navyo ni ico kibazo kijaye no gusengera igihugu, nivyo yuko mu bisanzwe intumbero canke uruhara rw'umukristo wese abafise ibintu asengera, ari isengera arasengera umuryango wiwe, ikiza rero gikurikira umuryango w'umuntu aba ari igihugu ciwe, igihugu avamo, igihugu camureze, kandi aho bari hose baba babazi nk'abarundi. Rero kugisengera baba bagisengera kuko baba bagifisemo imiryango, baba bagifisemo ivyabo, kandi ntibaba baragihevye gose. Ugacusanga rero ni igihugu baba biyumvira ko kandi biyumvira yuko bashobora gukoreramo, bashobora kudandarizamo, rero ntibashobora kuba batagisengera. Turanabatera intege rero kucimvira kugisengera no kutibagira iwabo.
Inyigisho mwabashikirije ni izihe muri iyi minsi mumaze nk'aha i Washington?
Nkunga i Washington hari inyigisho zitari nkeya twakoze ko zijanye n'uruhara rw'umukristo wese kubijanye no gukorera Imana, kuko abakristo bari mu bwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana burafise imigambi. Abakristo barahimirijwe kuvuga ubutumwa no gushinga intahe ico Yesu aba yarakoze mu buzima bwabo. Ikindi nacone twahagaze ko cane ni kubijanye n'ingo, kuko usanga kenshi ingo muri rusange zihura n'ibibazo cane cane y'abantu bimutse bakaba bari hano bafise iyindi mico barimo, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'iyi mico yo mu bihugu biteye imbere rimwe na rimwe irafise ibintu bimwe bimwe usanga byarasubira inyuma kubijaye n'imibereho y'ingo, kandi no kubera ubuzima bwo basaba byinshi. Rero iyo mpinduka y'ubuzima hari igihe usanga ari ikintu kiza kikatera intambamye mu buzima bw'ingo nyinshi. Rero harabayeho rero gufashanya kuri ico kintu no kwibutsanya ijambo ry'Imana rivuga, kuko ahanini ya twizera ko ijambo ry'Imana ari wo muco uri hejuru y'indi mico yose. Rero bigasaba yuko abantu bibutswa yuko batagomba kuza barafata ibara ry'imico giyo baroye, kuko umuntu arashobora kwimuka kenshi mu buzima, ariko siko uko twimuka, ariko imibereho yacu nk'umuryango igomba guhinduka, ngene tubona indero y'abana, ingene umugabo n'umugore babanye, ico ijambo ry'Imana ribahibiriza. Ivyo byose rero ni ibintu twashoboye gukora ko no kwigisha ko kugira ngo twibutse abantu imico yacu ni ivyo twizera ni ibi.
Turagushimiye cyane kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kuri ubu butumire. Imana ibahezage.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza Ijwi gushikiza Ijwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Impunzi z'Abarundi zirenga 200,000 mu ndwi heze zaravuye mu ikambi Kamanyora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija i Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Izo mpunzi muri iki gihe ziri mu ikambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, Frederic Nkundikije yagarutse ku kibazo cy'izo mpunzi maze aganira n'abatumire bari mu Nyandwi Dionise ari muri komite iserukira izo mpunzi. Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye hamwe na Terence Ntahiraja, umwunganizi w'umushikiranganji ajeje intara yo hagati, akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji. Reka dutangure dutega amatwi Dionise Nyandwi atubwire uko izo mpunzi zimerewe mu ikambi y'agateganyo zashikiyemwo ya Nyarushishi.
Ibintu byifashe neza, baratwakiriye, ariko baradufasha mu buzima bwa minsi yose uko ngaha.
Murashaka kutubwira amajambo make ikintu catumye muva mu ikambi ya Kamanyora?
Avuye kubera hari twari dufise umutekano muke. Hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire, hanyuma tuzaza gusaba ubuhungiro mu Rwanda.
Abo bashaka kubica ni bande?
Bashaka kutwica ni insoresore z'Abarundi zari zimaze iminsi zikitura aho tuba bifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda.
Izo zari zavuye he mu Burundi?
Twazibonye muri Kongo tuzazagize zite.
Hari ikibazo n'amakuru avuga ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho impunzi ryari ryabasabye ko mwokwiyandikisha munaha kwiyandikisha, ayo makuru niyo?
Ya nifashe kwiyandikisha ubwo twari twarabwiye dufite amakenga ku buryo bwa biometri udahuye n'icyo twemera.
Ibyo mwemera ni ibihe mwebwe?
Twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biometri.
Muri iki gihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda hariyo impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zirukanywe ku nguvu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Aha mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira?
Twebwe izo sikati kutakira
mu Rwanda muza kwemera ko babandika ibiro HCR bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse?
Turacyabisaba, turarindiriye.
Reka namwe umushyira ntahe Terence ntahe iraje mutubwire impunzi z'Abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi, abantu bose bazi ko bugoye, turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'Abarundi bakigorewe hanze. Ikintu cyo bacarabaye ingorabahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cabibarutse n'iki gituma izo mpunzi zose zitaratahuka? Muvuga ko hari amahoro mu Burundi n'iki?
Ego murakoze cyane Frederic nkundikije kubaza ikibazo cyiza cyane. Mwese murabizi yuko Uburundi mu 2023 byabaye ijya mbere Abarundi bahunga cyane ngira abantu bose bakatumbiriza mwaje ku Burundi bwagiye burahura n'amakuba aho intwaro z'igishinya zagenze na kwitana na kudeta kuva uko byagiye birakurikirana ntabwo ndakwisubiramo. Ibyo bikorwa ntahunga hafi bashika ubwiyoni muri abo abarenga 2023 bakaba baramaze gutahuka nk'aho ari gushika mu 2014. Ibyo ubundi rero hari ikindi kibazo cya politike niho abari n'ubwo bakeya bashoboye uko ugereranije abari barahunze abo ari bake cyane nk'uko benshi biyumvira yuko umenga ubu ntibahunze abantu benshi. Hanyuma uti mbega none ko leta yavuze ko batahe iyo ntamba mini izahe ni igituma badahumurizwa. Nagaragaye yuko ihunga ryo mu 2015 ryarimo politiki nyinshi mwese murabizi ingene byagenze mwarabikurikiranye se kurabigarukamo. Harabaye abanyapolitiki bamwe bamwe bifatikanije n'abahoze badukoroniza bakashime intwari ihari abantu bengere bayitembagaza mu Burundi. Ibyo bikaba byigaragaje uhera umigumu yatanguye ibyakurikiye imbere babwira abantu ko amasosese kabakavuga ko bazohunga wihuje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo ubu nahunga nafata pasiporo kuko umwanya ntubukiriye wihuje ingene abisi ya HCR mu Rwanda yaza ku rubibi akaguma ategereye apakira abatwara abantu batagiye muri voyage tuti ibintu tubibona niko byagenze. Ni ukuvuga rero ryarihunga rifatanyije na politiki idasanzwe byagomba berekana yuko mega mu Burundi igihugu byarayangaye abantu bose bahunga ariko siko byagenze. Leta rero ntuvuge ngo ntabantu bariko barataha kasi ni utse gatoya ariko ratumviza yuko kuva mu 2016 gushika mu 2017 hatahuse barenga 1200 ibyo ni ukuri kugaragara. Hanyuma kuvuma katuvugana gushika ku gihe cy'umunani z'ukwezi ntwa neza cyane muri kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutahuka 5,292 ni ubu tuvugana intumwa z'ubushikirangaje tuko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'ibyo cyo kundi gihugu baduze mu Maria mu yigi gutegera bene wacu ni ukuvuga dufite kundi hamaze bamaze kuza inshuro 10 kuva mu kwezi kwe kugeza ya 2025 kwezi kwa mbere uwo mwaka gushigeza bya munani uwo mwaka nyene urumva kwa kabiri kwa gatatu hamaze kuza abo bantu bose ndakubaye barimo imiryango 1,500 ni kuvuga dufite programa y'umwaka wose bigize bihagarara n'ukuri abifuza gutaha ni benshi murazi kwitanga yaho yari yarikije abarenga 40,000 sinoreza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze turashimira rero bacu ariko ratahuka tugatera kamo n'aba bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo bifuza gutahuka muri Kongo bari batanguye ariko niba ariko baraza. Hanyuma rero tukabona yuko n'abandi abari mu Rwanda n'abagenewe hoteli intambwe bakaza kuza batorotse kuko mu mwaka uri twakiye abarenga 300 bamwe ntibazakira ubundo mu Yinga Kayanga n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunegeje bataba kuko
ababyeyi
bemera bavuye ikambi y'imahama
ababyeyi
n'abandi bimeze neza twasaba ko amareta abahaye indaro yo byorosha kugira ngo bose bifuza gutaha bose batahuke.
Ababyeyi basigaye mu Burundi batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye Zebia barasaba ko abana babo botahuka bakaje mu mashuri. Ikintu leta y'u Burundi ikwirakora kugira ngo ifashe muri ico gikorwa n'iki?
Murakoze cyane kubona icyo kibazo. Ubu yamera agomba kubeshuza amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu kambi y'impunzi mu Rwanda Nyamba Nyarushishi avuga yuko hari Abarundi bagiye muri Kongo ngo kugira amanama yo kubatera mbega imwe barondera kwika Abarundi abantu bahunze Sio ni wazayo kwa iyo ayimbuga ya politiki ya teguwe. Mwazi kwa mesejini kwa kuru wano hagati hizo funzingine zaze vya na wasikale wa Kongo na wano wakafa. Ijo sara sajifaro mwuri. Mwazi kwa java ayi. Jwene ni nangisingana hiba zingena wano mwukua sengi imana wemeni imana. Mwukuri zuzi nguvu tuku wana na wano. Mwazi kwa jamuji mazibuka yuko ataburongozi utafaka umana. Nina mwuri Kongo hali uburongozi kukuma kwa kwa kisu. Angila mwuri humo kisu. Sili kwa isiama shu ya kwa birandise haba mugitabo cyane cyane katolika cyane cyo aproti birandizwe yuko ataburongozi gutaza ku mana none abo bantu batemeye ubwo burongozi kandi bemera ibiri muri yigeza bwo y'Imana ije n'ibyo yameze gute nta barundi bakemeye gusesa iyo maraso bikuri abantu afite ibibazo nibayivuge narafite kugariza amategeko agenga igihugu barimo agenga hase ubabiye mu Rwanda none mu Rwanda niba abonye hari igihugu kitubahiriza amategeko abo bantu rero basaba yuko leta yo kwishyurana abana bagataha burya abana bari mu bibazo saba barimo abo kwaje bijya gusa burya na ziya zindi mpunzi mu guhunga hari abagenda batwanya abana babandi burya niko bimeze
yego namwe ambasaderi ya Marie ndaruzaniye ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke niki
murakoze nibaza yuko ikibazo mabaje ubwa mbere cy'aba bantu bahunze Kongo bagahungira mu Rwanda kera bari bahunze Burundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo nta utinyishamba sinicyo bari huyemo abo bantu rero bahunze igihugu umbure barazi i Burundi barazi bose icyo bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahandi cy'ubusinde ndo bijya kureyo cyane mugabe ikibabaje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi ni kubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kurya ishinzwe n'abarundi bari mu gihugu ni kubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza kutahuka ko byazi neza ko gutahuka i Burundi mugabo batarahumura biragoye ikibazo gihambaye cya leta rero y'u Burundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagihumura niyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya Congo kiravuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu MONUSCO Rwanda rurabakira kuko bari bahunze wakiriye impunzi izo nibaza yuko rero leta y'u Burundi yo kwitaho cyane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari bene gihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabingiye batahe i Burundi asubire mu zabo ikibazo cy'abana bahunganye nabo ntigishobora kuronka inzu conyene hatabaye ikibazo cy'impunzi zose bari kumwe ababyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi Burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye i Congo bashike barondera amashuri i Burundi kandi musara umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u Burundi leta ya Congo yabakiriye azumba nihirira byiteze bo kwihweza hamwe n'abahinzi impunzi ingene abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho badashobora gutaha honyine
mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo barundi bari ibikamanyora badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biometrike murafise murashaka kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha
uko navyo muramba barafise imberutse cyane iminsi myinshi Burundi nagiye kera gukorera handi muri ibyo bibazo nyene ariko abo bantu kibazo bafise icyo biometrike ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari icyo bikanga muri iki kuko sinzi bituma bavuye n'ingene bavuye i Burundi icyo bikanga muri atanzaniya ni cyo bwo kivuga ntibabumvirize bababazi icyo bahungamo kuko amaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko icyo cy'ubuhinga bushasha cyabateye ubwoba uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashika hafi 40 muri bo barishwe n'abasirikare b'i Congo icyo kibazo n'ubundi cyaronka inyishu hacari ankete ya ONU izi ko leta zigira ankete z'iwacu mugabo icyatumye bahuha batagisiguye bo nyene kandi mubandikaga bagatuye umutima hamwe nta icyo kibazo kinocishura
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
Muraho muraho twene mu gitondo.
Yego muri hehe Jean Bosco?
Muri America muri South Carolina.
Yego zina gikirundi ninde?
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ni cyumviro.
Yego
abo bantu bo mu businde niho mvuka. Bamwe ni ba marume abari babyaranje. Je numva ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu byenga ukaja guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho. Icyakabiri muravye Uburundi ibihe byari bwari burimo abantu bagahurira kumuhana kandi aho mu businde hari hagashuri bategeza guhurira ko ka Ekleziya Katolika ariko bagashima guhurira mu mihana. Hari abava muri Kongo, abavi Bujumbura, abava mu Rwanda, bose bagahurira ku gasozi kandi hari isengero. Yo numva yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze atakibi cyabo. Murabe yuko batwa harimo barakoreshwa n'amashetani. Je nico cyumvira cyane.
Murakoze bwenge Jean Bosco Ricard.
Kandi no mu Rwanda bagiye ntibazoje kuza barahurira mu mihana y'abantu. Kandi hari hamasengero kizobyemere cyanke Ekleziya Katolika biyitirira izobyemere tugira imana.
Murakoze bwenge Jean Bosco reka duhe ijambo Dionyse Nyandwi agira icyavuze ko byo mushikirije.
Uyu bwenge Jean Bosco birumvikana ko menga ari kure yo mu businde ariko icyo novuga nuko ni Fatima bikiramaye yahagaze ku Gisaka hejuru atanga ubutumwa bwiwe mu businde. Bikiramaye yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka ine kuva mu 1900 umwana hava arakura hava haboneka agasozi kari impande y'imuhiri wabo niho ubutumwa bwabera kandi nta ngorane zigeze ziba ingorane zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kubohereza kwica kurasa gutuza mu mihana abantu bagahungira ahandi hantu noneho hadutse ingorane naye handi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusuka no munsi azotwidogera keretse udufitiye akakirya nyene ngo twamwononere mu ku by'amasengesho yacu.
Igomere kaduhe n'ijambo mushena Terence Ntahiraje agiye ca avuze ko byashinjwe na Bwingi Jean Bosco akanya gatoye cyane rwose umuntu umwe
murakoze ibyo bintuumva nakumvise nako uko bitoroshe nawe urabyumva. Rero icyo bita la foi icyo bivuga ukwizera sinige no bisigura n'ibintu kwemera ikintu utabona ukashyiramo ukwizera kwawe kuri icyo kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hariho amategeko by'ukuri. Aha rero nagira ndabwire yuko ngukuri muri Amerika yabivuze mu kuri ndi yabeshe naho muri Kongo baziko bahanganye naho mavuga ko abantu bapfuye ni kibazo nta muntu yitiriye Imana aza guhanana n'inzego za leta zanjye z'umutekano agomba gukoresha inguvu muri iyi cyangwa ibiriya mu bisanzwe ntibibaho umuntu abasenga Imana. Hanyuma nyakubahwa Hagamariyeri yavuze ati hariho umupasi yagihezagiye erega amashengero nyine amamwe mu gusambuka harabahato umupasi arashobora guta umurongo akajya mu byubati aya mategeko y'izacu ntibijyanye ubu arashobora kumukuramo akajara nawe naho yo niba byarabaye mugihe Ekleziya Katolika yabonye yuko ibyo bintu icuje n'imikorere y'iyo dini aba bagomba kugira rishasha n'uburenganzira bwabo reka ntitwabyasha mugabo bahagira ibintu bitunganije mugabo batitira irindi dini bakagira iryabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahunga tubifuza ko bataha.
Ambasaderi Gamaliye Ndaruzani kubyashikirijwe na Bwenge Jean Bosco mukanya gato cyane rwose namwe umuntu umwe
kibazo mbona gihambaye nuko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kukishyura kuko ntidufite ubwo bubasha. Abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i Burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshyira mu gaciro bakiyumvira ingene bishyura icyo kibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane inzi ko byabaye ariko nibaza kwinyishu yingene basenga itokogo bwa mbere na leta leta yohanuza makuru b'amadini ifite mu gihugu bakiheza ibyo bintu.
Radio Ijwi rya Amerika nshuti mwese rero mwako mukurikirana ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye tubone yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro tuba tubafitiye kuri isa tubashimira kuba mwa duteze amatwi tubivuriza umugoroba mwiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.